bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Ndijwi rya Amerika yivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri saa 18 muri 10 z'ijoro Diane Nahazwe ikaze mwese ncuti bakunzi mu biganiro tubafitiye muri kano kanya.
Duhenda bikomeze gukorana hagati y'amashyirahamwe y'abanyamahanga mutabakungu n'ay'abarundi kuko hariho inyifato imwe imwe zitanguye kwiyerekana aho usanga ishyirahamwe ry'abanyamahanga ariryo rigomba ryene kwikorera ibyaje gushikira hariya.
Uniterance Nairaja munganizi mushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi avuga ingingo yafashwe muri ico gihugu yuko amanama yose abera mu Burundi azokwama akoreshwa mu rurimi rw'ikirundi. Iyo nkuru co kimwe n'izindi turafitiye muri kano kanya turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'inkuru ndabemere n'izindi mba tufitiye mbanze ndabwire muri make ko leta ya Somalia imenyesha ko yatanguje ikigo gikoresha uburyo bushasha bwo gukundisha urwaruka igihugu no kurubuza gushigikira imihari iterabwoba ya Al-Shabab na leta ya Kiislamu hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Umushikiranganje wa Somalia ajeje kumenyesha makuru yatangaje ko ico kigo kizotunganya amasekeza ku mbuga za Facebook, YouTube na Twitter hamwe no menyesha makuru vya leta kugira ngo bagarukane mutekano wahungabanye haraheze imyaka 30 ico kigo gishasha gishinzwe inyuma yaho abanyamadini muri ico gihugu baneguriye ko leta ataco yikwirakora kiboneka mu kurwanya inyigisho z'iterabwoba zikwiragizwa mu rwaruka dicishije ku mbuga ngo kana bumenyi niyo mihari yiterabwoba. Abahari na gateka kazi na muntu mu manuko bwa Zimbabwe bariko basaba ukuri kugicanye bwabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amadancenda na 1980 bwakorewe abatavuga rumwe na Robert Mugabe yahuze aramutswa ico gihugu. Abantu bashika ku 200 nibo bishwe n'abasirikare ba Zimbabwe bari baronkejwe imyemerezo ya gisirikare n'abanyakorea ya ruguru igihe Emmerson Mnangagwa hatwara Zimbabwe muri iki gihe yari umushikiranganje umutekano. Abarwanira gateka ka muntu basavye sentare nkuru y'igihugu ca Zimbabwe gusaba leta gushira ahabona ivyavuye mu matohoza yakozwe na komisiyo yashinzwe ico gikorwa. Perezida Mugabe aheruka gukurwa mu mabanga aravugwa mu bagirizwa ubwo bwicanyi bwabaye hagati y'imyaka 1982 n'igihumbi kimwe n'amajencenda na 1987 mu gihe c'intwaro yiwe. Ubwo bwicanyi bwakorewe abanyagihugu mu bwoko bw'abandebele bari bashigikiye Joshua Nkoma yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu mu nyuma ahitamwo kurwanya ubutegetsi bwa Mugabe. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze za Amerika White House muri bivuga ko raporo ku banyayirani bahohotewe canke biciye mu mabohero bibabaje kandi bisaba umwidegemvyo ku banyepolitike bose bavugwa ko bari mu mabohero muri Irani. White House yavuze kuno wa gatatu iti ntituzoguma duhuze mu gihe intwaro y'igikenye ya Irani ibandanya ihungabanya agateka kazi na muntu kandi abategetsi bazokwagirwa n'ivyaha bazovyishura. Leta Zunze za Amerika ivuga kandi ko Irani yishima ngo ishigikiye demokarasi ariko ngo ivyo ihageze ko abanyagihugu bayo bagaragaza akari ku mutima ikabazivya n'igikenye. Mu kwezi kwa 12 itariki ya 28 niho biyamiriza kubaho mu buzima buzimbye ibiturire mu butegetsi bihereza amabarabara mu gihugu cyose. Basaba kandi ko intwaro ishimikiye ku idini rya Islam kuva mu 1979 irangira. Tutiba kunzi bijugi Amerika nongere ndabahe ikaze kuno wagata tusha mweli harani lagateka kazi na monu rigi teka gyasu hoiche gira nyuchinge ne ibijanye nagateka kazi na monu vizari zifashe mwaka uheze wihumbi na chuminindu mu Burundi ito chegira nyo chemeza kwa wanwagira kuri amajana nena milongu itanu na batandatu waganda guwe milongu mnani niche ndabara nyuruzgwa amajana viri na milongu mnani na batatu waburizgwa igufa na ya wali yengi wihumbi bibili na majana tatu monhunge bala hagarizkwe haho nyanzu amategeko abagirizwa mabi ni bamwe mu bagize inzego z'umutekano abajeje intwaro n'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD imbonera kure mugenzi wacu Roger Wirika neza kura kuri biro byacu i Nairobi yasomye bikuru bikuru biri muri ico cegeranyo
muri ico cegeranyo iyo nyango cyagateye akazi na muntu ishira hamwe y'igiteka rivuga n'ubwicanyi kuboreza gufa abantu kubanyuruza no kubafunga atamategeko akurikijwe mwaka uheze rigiteka jemeza koni miburi yuburi haga ndaguwa banu wa majane na minungitanu na bata andatu. Umugwa mkuru Bujumbura hijoshida hamuli sigura kwa liwo uishu kwa banu venshi lagera kuminungitanu natu numge haka kulikira inhala ya Bujumbura iharu kwa mgo minungine na bata tu. Hijoshida hamuli sigura kwa wako liwogwa bugichanyi chane chane arawo miga mkitafuga nguwenu utegesi nga MSD hefe nere yewoka agatongu wasa Frodebu honisha mija iprona ririmu nani senared. Ito chegera nyo cha rigiteka cherekana kwa banu ibihumbi vili na majana tatu na minungi tatu numu nani vahagariskwe hao nyanzu wa mategeko. Na hanyene kisagara cha Bujumbura kivugwa kukizuga ambere kuko mri vitigiri gifise mgo igihumbi nijana na chumi na bata andatu na inhala ya gitega izuga kabiri igaharugwa mgo wa majana vili na minungu munani numu. Ikichegera nyo kivuga kwi Bujumbura wagye barahagari kwa hanini ya taa mamvu wa makarite hii ya meji kiringo cha gata tu cha prezidangu Nkurunziza bakaba hagari skwe mugikorwa cho gusuzuma ama kaye ingo. Mwa kambibi na chumini wikandi hili giteka limenyesha kwa banu minungu munani chenda banyurujwe. Na ikisagara cha Bujumbura inhala ya Bujumbura nizo zitungwa gatoki kwa zizimbele izindi zikakulikiana kubitigiri minongibi ni chenda na minongibi iluhande yao bazi mie joshira hamwe zivuga kuhari na bagera kumajanabiri na minongu munae na batatu babole rigufa. Inhala ya Makamba ni iza kuisonga ikaba ya haruwe mwa minongina na munani hakulikira Muyinga hili mwa minongi tatu na bane. Abagirizwa mabi yo kunyuruza abantu cyane cyane ni perereza igipolisi n'urwaruka rw'imbonera kure. Abantu bishwe nubwo ari igiteka itadondagura bose uko baganduguwe byemeza ko 59 muri bo bishwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano bamwe mu mbonera kure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro. Abanyurujwe n'abahotewe cyegeranyo cyari igiteka kimenyesha kwa benshi muri bo arabanywanyi ba FNL bayoboka gatongo rwasa hamwe n'umugambwe MSD. Muri umwaka 2017 warayurangiye kandi umuhariteka uvuga ko ibirwanisho byari bikinyanyagiye mu banyagihugu ukayivuga ufatiye ku magrenade yagiye araterwa mu bice bitandukanye. Mu bikorwa by'abategetsi n'imyerekano yo kuyamiriza bakera ba leta y'u Burundi naho rigiteka rishikiriza ko yibonekejemo imvugo y'urwanko. Turetse ivyo cyegeranyo cyari giteka cyemeza ko imyimenyerezo ya gisirikare no gukizura byakozwe ukuri kwamye n'imbonera kure mu ntara zitandukanye. Ishirahamwe rigiteka rimenyesha ko rifatiye kwitituka ryiyubahizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi rifise ivyo risaba kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Rihereye kuri leta rihamagarira kwakirwanisha abasivile gukurikiza igitabo mpanavyaha abantu bagahagarikwa n'abifitiye ububasha hamwe no guhasha abari mu nzego z'umutekano n'imbonera kure bagirizwa guhonyanga agateka kazi na muntu. Ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika risabwa kurunga ikinteko z'ubukingira abanyagihugu barimo kwihebura nawe umwe bwa Buraya busabwa gukoresha ingufu bufise nk'umuryango wa mbere ufasha leta kuyigondoza ikaja mu biganiro. Akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano gasabwa gufata ingingo zose zotuma amahoro agaruka agateka kazi na muntu kakubahirizwa hamwe no gushyira mu ngiro ingingo yo kurungika abapolisi baza gucungera abanyagihugu. Abahuza nabo basabwa kutiyobagiza ingaruka mbi zihonyangwa ry'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bishwe abahunze igihugu abafungiwe ubusa ababorejwe igufa abanyurujwe hamwe n'abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu. Akarere ka Afrika y'ubuseruko hamagarirwa gufatira ibihano ubutegetsi bw'u Burundi no kongereza ingufu z'abahuza kugira ngo hashikweko intambwe mu biganiro. Ubwa nyuma sentare mpuzamakungu mpana vya CPN iterwa kamo ko kwihutisha amatohoza no gushengeza abagirizwa mabi. Nubwirishira hamwe hariyo rya mbere ryavutse mu yahanira gatya kazi na muntu mu Burundi rikanatanguzwa n'abarundi ubwabo rimuyafuswa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yagirizwa gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi no gutangaza amaraporo y'ibinyoma aryo bazi igihugu mu ntumbero yo gushaka guhindura no gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Hello jemu kanyi mbele kuza mistiyo zidru ya Amerika angirageja katari gati ke gutora bo mwushikiranganji bugini waro hagati mugihugu gira numvicho wagona kuicho chegira nyosi na ronsa mahigwe yukubarong handaza kubandanya aliko icho vikoze kumusi wa mbele mukigani rona menye shamakuri Bujumbura kumugwa mkuru Burundi umungani lizimuru bugo mwushikiranganji Terence Ntahiraja ya bugira menye shamakuru bali mulicho kigani rohari mwumgenzu wacho hemonzi mana yuki vye gira nyonghi vyo leta Burundi tajzofa izye meye kukugo gichanyi bubu bugwa bari bakwiye guhera mu myaka ya kera ngo bwamye bukogwa reka dusubire tumutege amatwi
rero bagaruka ku ngubyi biharuro by'abantu bagandaguwe ibiharuro by'abantu bapfunzwe abanyirutwe ibi nizo basanzwe baratanze ibyo kwita mu binyoma n'amaremenya muri ya maraporo atariyo basanzwe barahaye basebuja babanyaburaya babaha amafaranga bahana ya sentare CPI bari biteze yuko indogozi z'abarundi zose zohera ku macuniro muri yo sente. Ahano guhakare bavuze ngo harishwe abarundi barenga 1500. Nibaza yuko ibiharu bafise atari byo bariheze cyane. Nibavuze kuva ryari gushika ryari abishwe. Abarundi bishwe ni benshi. Si 1500. Iyo bagomba kuvuga abarundi bishwe mu Burundi bari guhera naho nyine imbere yaho barapfa reka duhere aho twibuka aho hagandagwanye n'icyubahiro umuganwa n'uduviko atanubwa n'indo kwa gasore mu 1931 abagandagwe ni benshi mu gihe ahuwe n'abandi bari bari kutwibutsa n'abagandagwe mu mwaka w'1935 aho abashingamateka batowe bagandagwe bunyamaswa izuba riva bari gusimbiza kandi bakatubarira mu mwaka w'1922 tukamenya abarundi bishwe ingene bangana bari no kubandanya kandi mu mwaka w'1988 ivyawe intega n'imarangara bati mbega hapfuye bangahe byagenze gute bari kubandanya kandi mu mwaka w'1993 aho ingana zatikiye aho sina abatutsi bapfuye bishwe kubera iganda kugwa cyanye n'icyubahiro muri cyo ndadaye injungu ya demokarasi nawe nyine bakacabaranya no 2015 batu barire bati banganuka hari mu barundi tujye mu tudicyo dukoze kugerekeye abarundi ba akanya umugwi severe uzotuyagire utubariye neza ido nido ingene byagenze ngira ngo muraze ko atanta hari imitarimo ibinogo bihabwa mu abantu muri rusange mu Burundi mukato kavyirengagiza just twifatirana kuko ikiziga kingana n'ikindi abantu bose bapfuye none hako biba dukora iki duhinduke duhindure ingendo dukundane tuba barundi bakundana mu budasa bwacu mu byumviro bidasa tugira urwego rw'intamenwa twubake igihugu cyacu hanyuma dusabe ko Imana yaduhaye kuko atari Imana n'ikinono twese turabarundi niyo ntumbero nziza dukwiye gufata aha rero barafuka abanye urugo n'ibindi byinshi bigarukako barafuka ku mpunzi z'abarundi 1220 aho baratomora ko bahunze mu 2015 iki giharuro ukivuze uri kuravanga n'abarundi bari bafite makambi aha ndabahakarero inakivare mu Buganda hari sangwe hari abarundi tutaraje mu matora ya Demirikenze bahari barafata ibiharuro by'abantu bahunze kera nabubu bagaca babesha ngo n'abantu bahunze mu 2015 si ntibazi kandi yuko amaze gutabuka abarenga 200,000 mu bahunze mu 2015 ivyabo n'amatembera mu gihugu none murabizi n'ubu tuvugana muri uwo mwaka w'ubushikiranganyi tuvugira bwaramaze kugira inama n'ishyirahamwe kugira ngo guhashe aho bugiye kwakira abarenga 60,000 bacu bafashijwe ugashisha ko n'aba bandi bizana aho bita mu gifaransa la patrice spontane tutazomenya igitigiri nk'uko byagenze mu myaka irengaye aha kugira ngo dutange umuco kuzaliko zimwe zimwe kandi ari ubeshi cyane
nuko rero akaba ari Terence Ntahiraja umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi hayo majwi yaturukanije ku munsi wa mbere na mgenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana aho ubwo bushikiranganje bwari buramutse butanga ikiganiro ku bamenyesha makuru kugira ngo buvuge ico bugona ku mugambi mushasha witwa Teshwa Ute umugambi watangujwe n'amashirahamwe adaranira inyungu za politiki avuga ko ashaka ko ibwirizwa nshingiro mu gihugu cy'u Burundi ridahinduka ivyerekeye ico cegeranyo ca Ligue iteka co mwaka 2017 navyo turaza kwigaruka ko mujyo burambuye muri kiganiro muri sanga igihe c'isaha 10 zuzuye ku masaha mu Burundi no mu Rwanda mugenzi wacu Thomas Kamirindi aza kwakira uramutswa iryo shira hamwe en cher Nico Yagitse. Mu Burundi kandi amahuri y'amasendika y'abakozi kusibuna SSP ahuriyemo abakozi batandukanye ba leta asaba leta y'u Burundi kutabasaba intererano y'amatora mu itegekanijwe muri 2020 ku nguvu harasaba nyabuna ibiganiro kugira ngo bashobore kubiyaga nkuko biri mu nzandiko zitandukanye z'abashikiranganje turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ariko arakurikirana iyo nkuru Evariste mwiriwe ngahe Bujumbura Evariste
ndakumva neza Diane.
Ayo mahuriro y'amasendika arimo abakozi mu Burundi kosibu na CSB yandikiye bande imbarutso ni yahe?
Mahuriro y'amasendika kosibu na CSB bandikiye abashikiranganje babiri ba leta y'u Burundi ubutunzi bwa leta hamwe n'intwaro hagati mu gihugu no kwigisha no gutanga inyigisho zo gukunda igihugu imbarutso y'ubwo rwandiko rero ngo nuko bamaze kubona ko hariho intumbero yo gushaka gutoza za ntererano ibyo no kwita cotisation ku matora yari 2020 aha bakaba badonye urutoki cyane cyane ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu amasendika CSNTS hamwe na SINAPA ahurikiyemo abakora mu gisata cy'ubuvuzi bamaze kwandika bavuga yuko mu bisata bakoreramo ababakoresha bamaze gutangura kubakata amafaranga bavuga yuko ari guterera amatora ya 2020
barafise ivyemezo
bavuga ko bafite ivyemezo mbere bakavuga yuko ari intererano niba igira gatatu ku ntererano bari basanzwe basabwa uno musire bavuga yuko biyamiriza nako kwa izo ntererano aho ni mu gihe Diane itegeko shikiranganje ordonnance ministeriere yatomora neza yuko izo ntererano batazozakwa ku nguvu ahubwo hazobanza kuba ibiganiro ivyo biganiro rero uno munsi nivyo amahuriro y'amasendika kosibu na CSP ashingiye ko asaba ati ubwo bushikiranganje leta nibanziza tubiganire
none ga Eva nk'abo muri CNT sumva bamaze gutangura kuyatanga batanza ngahe
ntibaratangura kuyatanga mugabo bavuga yuko abarongoye ibisata bakorera nko mu magara y'abantu mu gisata cy'amagara y'abantu bababwira yuko kumwisho ku kwezi kwa mbere batangura gutanga amafaranga gushika uno munsi nabo nyine bavuga yuko batazi igitigiri kuko bavuga bati umuntu azotanga ibyijana bitaramenyekana gushika uno munsi bijya bivanye n'umushahara akorera mu kazi ka leta.
Ayo mahuriro y'amasendika y'abakozi mu gihugu cy'u Burundi kosibu na CSB ntabwo babafise ko bazohava bafatwa nk'abashaka kugumura abandi bakozi ba leta.
Nguko twabwiwe na Celestin Sabyimana icegera cy'umukuru w'ihuriro kosibu avuga ati ayo masendika ayo mahuriro ntarota abuza abarundi gutanga intererano na cyane cyane abakozi bahurikiye mu masendika ari muri ayo mahuriro bo bavuga bati nyabuna nihabe ibiganiro kugira ngo baganire iyo ntererano ukundi yoba ingana akavuga yuko hariho bamwe mu bakozi usanga uno munsi bahembwa igice ntikize ukazosanga batwe intererano z'umurengera akavuga ati hariho nk'abatse amadeni yo kubaka amazu cyangwa izindi ayandi madeni uno munsi usanga bahembwa mu bitatu bakavuga bati aho banza kuba ibyo biganiro kindi banka yuko haba izo ntererano z'amatora mugabo baguma bashingiye yuko hoba ibyo biganiro nk'uko rero iyo ordonnance igitegeko shikiranganje risaba intererano ku matora ya 2020 mu gace ka gatanu mu ngingo ya gatanu asanzwe abitomo.
Abo bakozi babarizwa mu bushikiranganje ubwo bushikiranganje bujejwe abakozi ba leta hari umuco buratanga
gushika ubu nta muco uratanga n'ibyo biganiro ntibiraba ariko icyo umuntu yamenya gusa ni uko nk'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu akaba n'umwunganirizi w'ubwo bushikiranganje bariko barasigura ibyo ntererano yagenda avuga yuko izo ntererano atari ku nguvu ko izo ntererano zizotangwa n'ubushaka ko ahubwo rero utazobashaka gutanga intererano azoca yandikira urwandiko ubushikiranganje asanzwe akoramwo ibitaraba gushika ubu.
Urakoze cyane gose Evariste Nzikobanya nka kuri iyo nkuru duciriye ku masonga turongera hanyuma uyiduhe ikwiye.
Murakoze.
mukanya akadisho kumbuga ngurukana bumenye
Bija bii, bila nuga nuga kwa nivu
Eka nivu
Ngoni bihu wakani razifo mei
Eta kukie kwa tarifu
Nivyo,
nivyo
Eka sivyo
Edu pingi,
edu pingi,
utangiki
Emu pinga mupingi Onvi zivwi ya Amerika Iraveshu zivihuha Ika wahi nguru imfaho
Uno munsi rero ku mbuga ngurukana bumenyi kiriko kirazunguruka cyane n'urwandiko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi bwandikiye babura amatari bubabwira ko amanama yose y'amashirahamwe y'abanyamahanga zokoregwa kugataka ku Burundi mu ntara zitandukanye ategerezwa gukogwa mu rurimi rw'ikirundi abatari bake baribaza utubazo bamwe bati mbega yemwe bizokoroha yuko ayo manama akugwa mu Burundi narije hariho n'abadashobora kuvuga ikirundi batavanze n'ururimi rw'igifaransa bizokoroha ko ayo manama akogwa mu rurimi rw'ikirundi hari abanyamahanga bahora baza kuyatanga bizokoroha yuko abayakurikira bayakurikirana mu rurimi rw'ikirundi hari n'abanyamahanga baza kuyakurikirana utwo tubazo twose Diane Ndonse yaducukumburiye maze adutegurira ino nkuru reka tuyikurikire
Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buvuga ko bwafashe iyo ngingo yuko amanama akogwa hagati mu gihugu yokogwa mu rurimi rw'ikirundi bivuye ko 90% by'abanyagihugu ari go rurimi bumva ayakoreshwa n'amashirahamwe y'abanyamahanga asabwa ko yokorana n'imvukira zo mu gihugu zishoboye gusigura mu rurimi rw'ikirundi umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Terence Ntahiraja avuga ko hari abanyamahanga bari batanguye kuza bararenga karimbi mu nganda bakoresha
zoheza bikomeze gukorana hagati y'amashirahamwe y'abanyamahanga mutabakungu n'ay'abarundi kuko hariho inyifato imwe imwe zitanguye kwiyerekana aho usanga ishirahamwe ry'abanyamahanga ariyo rigomba gene kwikorera ivyaye gushikira hariya kandi yirengana ku masezerano yagandiye n'amashirahamwe y'abarundi bene wacu bazi mu kirundi nibakorane rero abarundi bacu bafashe gusigura ibyo batumva hayo makare mu bitandukanye neza n'ayo manama yo mu gihugu hagati ikibazo yuko amanama asanzwe arayo hejuru adasanzwe abashaka kuba mu ziridimbi atangorane ariko kandi abanyamahanga nabo nyine ntibabujije kugenda gukurikirana ibyo n'abazi ziko ziraba barashaka kugenda bazikurikirana ariko zikazigishwa n'abarundi bazi kirundi kugira ngo abo biraba bavyumve
kubijanye nuko iyo ngingo yoba yafashwe kumva yuko uburundi butarabana giza n'ibihugu bya buraya bikoreshwa ururimi rw'igifaransa ari nago ayo manama yahora akoregwamwo Terence Ntahiraja avuga ko atasano bifitaniye
ntasano na gato ya kuko ahubwo yaba byarishatse isano wari kuvuga uti Burundi burahagaritse ururimi rw'igifaransa mu nyigisho no mikorwa bya misi yose haba na gato kuko umwe yabona mu Rwanda bashitse bagaca bahindura ibintu byose mu gifaransa bashya mu cyongereza twabise uko bimeze ururimi rukoresha mu ntwaro ni rujya nyene niko rumeze nico gituma gushikwa tajahindutse ntasano bifitaniye na gato
twibutse ko ururimi rw'igifaransa ariko rukoreshwa mu ntwaro hamwe no mu nyigisho zo mu mashure umurundi yandi tse ubwa mbere igitabo kirangiza amashuri ya kaminuza mu rurimi rw'ikirundi Jerome Niyonzima avuga ko ikoreshwa ry'ururimi rw'ikirundi rizogorana kuko amajambo menshi y'ikirundi adafise ibitabo aronderegwamwo
ibitabo by'ikirundi birakenye nivyo mugabo vyovyo rero bikarushiriza kubera yuko nigiye nkaje nandika iki gitabo gisoza igice cya kabiri cy'inyigisho kaminuza nandika mu kirundi ubwiye mu busomero bw'ibitabo muri kaminuza hamwe uvuga uti ngomba kurahura ubwenge cyangwa ubumenyi bwatanzwe n'abandi nta bitabo by'ikirundi baronka urahuramo navyo nyine narahura mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ngasubira guhindura kugira nshire mu kirundi urumva kuba naho nyine atabantu bagiye bandika ibitabo by'ikirundi n'iyindi ntambamye
twibutse ko n'amategeko menshi agenga barundi ari mu rurimi rw'igifaransa umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko biri mu nteguro yo kuyahindura yose akaja mu rurimi rw'ikirundi vyongeye mu ntumbero guteza imbere ugo rurimi hazoshigwaho umugwi w'abahinga muri ugo rurimi kugira bashireho kazinduzi y'ikirundi iyi nkuru benshi baragize icyo bayivuga ko ku mbuga ngurukana bumenyi tubasomere bimwe mu byanditswe duhere kuri uyu avuga ati emwe Ntawo kwanka ko ururimi rw'ikirundi gotezwe imbere ariko ntaco mvuze zamvange zacu hari n'uyu avuga ati ndashigikiye iyubahirizwa ry'ikoreshwa ry'ururimi rwacu ariko leta niyo ya mbere ikwiye kutubera karorero nimba koko yibaza ko ivyo bishoboka natwe ndazi nitwoteba kwikwirikira tubandanye n'uyu avuga ati oho bashaka gutuza baba koloni baba birigi hamwe n'abafaransa nyamwigenda ko ntarimira impeshi hari n'uyu yanditse avuga ati Mugihe cy'ubukoloni Uburundi bwahawe igifaransa ciyongera ku Kirundi maze zompi zitwa indimi ngengagihugu ariko uravye kuva ico gihe Ikirundi cagumye gisubira inyuma izo ndimi zari zahawe ibibanza bingana mu mvugo ariko igifaransa cagumye ciganza tugarukirize kuri uyu avuga ati kubwanje nabona kamo nkako gakwiye guterwa n'ibindi bisata by'ubuzima bw'igihugu iryo baruwa ntiryari rikwiye kwega amashyirahamwe mpuzamakungu gusa ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Diane Ndonse kuri iyo nkuru yaducukumburiye yerekeye ivyerekeye ingingo yuko atanama izosura gukoreshwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi ikoreshejwe ivugwa mu ndimi zindi atari ikirundi tuko dusa nk'abasozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mbere ko duhana gahindukira tunyarukire muri Uganda aho leta yaho ivuga ko impunzi iri kwirakira ari nyinshi cyane muri zino ndwi zitatu ziheze abanshi baza baturuka muri Congo inkuru tubazumenyesha makuru wacu Kampala Ignatius Bahise
ukurikije umuryango ushinzwe impunzi hashe impunzi nshasha zituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zatangiye kwinjira mu gihugu cya Uganda ku itariki ya 19 mu kwezi gushize inyinshi muri zo akaba ari abagore n'abana bato kandi akaba zicumbikiwe mu nkambi ya Chaka ya kabiri mu ntara ya Kegegwa mu burengerazuba bw'igihugu kuva icyo gihe kugeza n'aya magingo impunzi zingira mu gihugu umunsi ku wundi ziturutse cyane cyane mu karere ka Beni kandi abahunga akaba bavuga ko abarwanyi bataza baribo bagaba ibitero mu turere bakomokamo ukurikije minisitiri wa Uganda ushinzwe ibibazo by'impunzi Bwana Musa Echweru
Just a few weeks ago, from December up to yesterday, I had received 6,400
Mu byumweru bike bishize uhereye mu kwezi kwa 12 kugeza n'uyu munsi tumaze kwakira impunzi 6,400 zituruka cyane cyane mu turere twa Beni zinjira muri Uganda zigiye ahantu hatatu mu ntara ya Kisoro ku mupaka wa Bunagana mu ntara ya Bundi buryo hamwe n'izindi ziheba zigakoresha amato atemerewe gutwara abantu zikaje gukira mu nyanja ya Albert zinjira mu ntara ya Hoima
very rickety boats to come through Lake Albert and enter Hoima area
nyamara ariko umubare munini w'impunzi nshasha z'abakongomani zihunga watangiye kwiyongera nyuma yaho igisirikare cya Uganda kirwanira mu kirere cyatangiriye kurasa mu turere twa Congo dukekwa kubamo ibirindiro by'intagondwa za Allied Democratic Forces ADF mu magambo magufi zimaze igihe kirekire zirwanya ubutegetsi bwa Uganda ariko zihisha mu mashamba ya Congo Leta ya Uganda ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo bemeranyije kuri ibyo bitero nyuma yaho abo barwanyi ba ADF baketswe kuba aribo bishe abasirikare mpuzamahanga bacunga amahoro muri icyo gihugu bakomoka muri Tanzania bari muri ako karere mbajije Minisitiri Musa Echweru niba ibyo bitero by'igisirikare cya Uganda byaba aribyo birimo gutera uku guhunga Minisitiri ati
They have not indicated that to me. What they have indicated to me is that they saw armed people killing.
Ati ibyo ntabwo bigeze babitubwira. Icyo bavuga nuko bagiye babona abantu bitwaje ibirwanisho baza bica abavandimwe babo bafata n'abagore ku ngufu. Ntabwo batubwiye ko ari ibitero bya Uganda. Ndumva icyo kibazo ari igisirikare hamwe na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ishobora kugisubiza. Ibindeba ni ukwakira impunzi no kuzifasha nk'uko bisabwa n'amategeko mpuzamahanga. Igisirikare cya Uganda kivuga ko gifatanyije n'icya Congo cyarashe amakambi 8 y'abanzi ba ADF mu burasirazuba bwa Congo hamwe na Kivu y'amajyaruguru kikica abarwanyi basaga 100 cyongeraho ko ari nta musirikare n'umwe wa Uganda uri ku butaka bwa Congo ku bitero byabo bikora bahagarariye ku butaka bwa Uganda. Ariko nanone bigaragara ko abarimo guhunga benshi baturuka muri ubwo burere bw'ibitero byo guhasha umutwe wa ADF byagabwemo. Leta ya Uganda itangaza ko ubicumbikiye impunzi saga 1,400,000 1,100,000 akaba ari impunzi zituruka muri Sudani y'Epfo izisaga 200,000 nazo akaba ari z'abakongomani bivuze ko ubu Uganda ari igihugu cya mbere gucumbikira umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika kandi kikaba igihugu cya gatatu ku isi hose. Ignatius Sibahizi, ijwi rya Amerika, Kampala.
Akaba ino kuri ino nkuru yo duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara yacu no munsi nshuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye cyane gose imbere ko dusezerana ndabatumire mu biganiro byo mu masaha ari imbere muri byari ikiganiro muri isanga uno munsi turaza kugaruka ku cegeranyo cishira hamwe Ligue Iteka kivuga ngene hizagateka kazi na muntu byifashe mu gihugu cy'u Burundi muri 2017 igice saha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igice saha 1 n'igice naho namakuru arambuye aza kubavugwa ku na chane chane muri Afrika. Tuafite kandi na kavideo kumunota umwe kama kurazwari kwa lavuga muri Afrika muraja kuri Facebook ya tru kugira ngo muze gushobora kukaraba mu masaha ari imbere. Diane Nahazwe, Innocent Kimenyi, twembi tubifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu. If we take one of your brothers, don't you? I'm the one brother.